Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Jean-Baptiste Bideha.
Turi kwa kabiri n'igenekerezo rya 11 munyonyo n'umwaka 2025 tuti namwe bagenzi mwashimye ukurikira radio Nzamba ya tawe yabahaye imiriro cyangwa imaramutse bivanye naho muherereye ni rya sango ry'amakuru mu Kirundi nayo akabagizwe n'izingi nkuru nkuru zikurikira umwe yishwe n'igipolisi ku mutaga wo kuno wa kabiri muri komine Rumonge yishwe akaba yarasanzwe akora akazi ko kunguza abantu n'imodoka abanyagihugu bayibonye bariyamiriza iyo ngendo yo kwica abantu bazira ubusa umugambi w'abanyafodebu urahagaritswe umutima n'ingene intwari rusange yasubiye inyuma mu gihugu cyane aho umunyagihugu atagihabwa ijambo ikitubiri mu byavuzwe umuyobozi uyu mugambi wagize igenekerezo rya munani wari wahuje indongozi nkuru z'umugambi Sabanya Kodebu ishyirahamwe Oishoto ryatewe umutima uhagaze no kubona abategetsi bamwe bamwe batahura amatungo n'ayandi matungo abanyagihugu batubatu Vianney Ndayisaba umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe avuga ko byabaye muri kahise byari bikwiye guha icigwa abategetsi b'uno munsi kuko abakoze ako kabi muri kahise abana n'abuzukuru babo aribo bariko barabyishyura aya n'ayandi mu kanya sanka
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa umuntu umwe yishwe n'igipolisi muri komine Rumonge mu ntara ya Burunga iryo bara ryabaye ku mutaga wo kuri uyu wa kabiri wishwe yari gukora akazi ko kunguruza abantu n'imodokari abo bakorana n'ababibonye baranegura ingendo n'inyifato bigayitse by'igipolisi cica abantu atacu kibahura inkuru ya Julienne Muzinga
uko byiganwa n'ababibonye Eric yakoze yari afungurira mu bunywero bwaho bita kwa Mugazi mu gisagara ca Rumonge ababibonye bemeza ko abapolisi baje igitero muri ubwo bunywero buri imbere ya Kopeke ari batandatu barongowe n'uwitwa Dokor bashitse babiri muri bo baciye babaza uwo muhitsi uhejeje kunywa inzoga yari mu icupa rigaragara ryari munsi y'imeza iri imbere yiwe Eric yakoze yabayishyuye ko atazi uwo ariko arari n'iyo nzoga abapolisi baciye bamwanduka bamukubita ibirato mu gikiriza nk'uko babibonye babivuga uwo mugabo yunguruza abantu n'ibintu akoresheje imodokari yaguye imbere y'ubwo bunywero acajanwa ku bitaro bya Rumonge mu gisata cy'indembe aho yacikaniye bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Rumonge cyo kimwe n'abunguruza abantu n'ibintu baranegura iyo ngendo y'igipolisi baranegura gukoresha igikenye mu byo bakora byose bigatuma abanyagihugu bahohoterwa bamwe bakanapfa mu gihe bivuga ko abo polisi bakoze iryo bara bahagaritswe bagafungirwa mu gasho k'igipolisi cya Rumonge abanyagihugu hamwe n'umuryango w'umuhisi basaba ko abo bakoze iryo bara bohabwa ibihano ruhasha igipolisi cyo mu ntara ya Rumonge kirafite umugenzo wo guhagarika no guhohotera abantu bariko baranywa imbere y'umutaka nk'uko amakuru ava mu Rumonge abivuga ariko bamwe mu banyagihugu ntibatahura ukuntu abanywa ibinyobwa bakubagurwa mu gihe mwene unywero ataco yinona bagasaba iyubahirizwa ry'amategeko kuri bose
urakoze Julienne Muzinga tukirinyira amakuru ajanye n'umutekano hari kiziga cy'umusore w'imyaka yaba 25 yatowe mu nzu mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ku mutumba Kizingoma muri komine Makamba intara ya Burunga amakuru ava kuri uwo mutumba avuga ko umubyeyi wiwe yazindutse aho ku mutumba iwe avuye mu gisagara cya Makamba aho baheruka kwimukira asanga uwo musore yitabye Imana mu muryango bemeza ko yoba yishwe anizwe kuko haboneka inzara yariwe mu maso abajejwe intwaro muri komine Makamba bo bavuga ko abajejwe intwaro n'amagara y'abantu bahashitse kugira hamenyekane icamuhitanye ariko bakavuga ko batararunka cegeranyo yatowe ikiziga muri komine Makamba agize kabiri mu kwezi kumwe gusa kuko haheruka gutogwa awundi muntu atamenyekanye ku mutumba Jimbi muri iyo komine nyene. Muri politiki naho umugambwe sahwanya Kodebu urahagaritswe uyu mutima n'ingene intwaro rusange yasubiye inyuma cyane mu gihugu kuko umunyagihugu atagihabwa ijambo. Ibi bimwe mu byavuye mu mwihwezo w'uwo mugambwe watunganijwe ku kenekerezo rya munani mu nyonyo wahuza indongozi nkuru muri uwo mugambwe Fenias Nigaba ncegera curunguye umugambwe Kodebu amenyesha ko uwo mugambwe ugiye kubandanya gukora ibishoboka byose kugira intwaro rusange igarukanywe mu gihugu maze umunyagihugu asubire guterera mu migambi y'igihugu. Tumukurikira
barahabye ubwoko bw'intwaro bwose bwagiye burasha mu gihugu cy'u Burundi, babonye ko intwaro ya demokarasi ishingiye ku migambi myinshi mu gihe ibiranga iyo demokarasi byubahirijwe byose ari intwaro nziza gusumba izahabaye zose. Izari intwaro ya cami, intwaro y'abakoloni, intwaro z'umugambi umwe n'intwaro z'amakudeta. Izo zose ntizorohereza umunyagihugu, ugasanga umunyagihugu naterereye ingene igihugu cyotunganywa mu iterambere ryacu. Umugambi usanga Frodebu rero basanze umaze washyizemo umutahe munini cyane bijyanye n'ibyo bintu bya demokarasi kuva gutangura urugamba rujyanye n'ibyo bya demokarasi. Baca basaba umugambi usanga Frodebu kubandanya urwo rugamba kugira ngo ubwa mbere babungabunge ibyashyizweho ntibizimangane, ikigira kabiri ni kugira ngo umugambi usanga Frodebu ufashe kugira ngo ibitarashikwako bishobore gushyirwaho cyangwa gushyirwako ku neza y'abanyagihugu. Nibyo intambamyi ntizibuze, ariko ibyo ntibishobora gutuma umugambi usanga Frodebu ureka kubandanya urugamba rwo kurwanira demokarasi muri iki gihugu kugira ngo uwo mutahe wo gushyira mu bintu bya demokarasi ntuzimangane ahubwo ubungabungwe. Umugambi sahwanya Frodebu uremera neza ko nta yindi nzira ihari atari uko amatora atunganijwe neza arimo bose kandi atunganijwe ku mugaragaro n'umwituze ariyo yonyine ashobora gutuma igihugu gishika ku iterambere rirama.
Ishyirahamwe Arushuto mu byo yishinze harimo guharanira agateka kazira muntu rirababazwa no kubona uno munsi hari abategetsi bariko banyaga amatongo y'abantu abo nikora bakoresheje ibibanza bafise. Umunyabanga nshingwabikorwa w'uwo mugwi avuga ko muri kahise abategetsi banyaze amatongo y'abanyagihugu ariko ubu abana babo aribo bariko baravyishura. Ibyo ngo abategetsi b'ubu bari bakwiye kwakura icigwa. Siga amatwi Vyane Ndayisaba n'umuhuzabikorwa w'ishyirahamwe Arishoto akaba abishikirije inyuma yaho umugwi ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi umenyesheje ko watanguje amatohoza yo gusubiza abanyazwe ibyabo. Tumukurikira.
Igikorwa rero kigiye kubisoma, twese tubone ko kitiza kubisomo byo tugombye gutanga impanuro kugira ngo n'abandi uno munsi tubona hirya no hino abantu bamwe bamwe si bose bamwe bamwe bariko bitwaza amabanga bafise mu gihugu mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu bafatije abantu bantu nikora imfubyi n'abapfakazi bavyinyagira amatongo bakinyagira bakipasurira bakubakamo ku nguvu bibaye ikigo. Twabishimye uko severe kuko ndibaza yuko n'ikimenyetso yuko abize bamenye kubasubiza nabagomba kuzaba kubibona umunsi ko ari iby'igihugu iby'abenegihugu amugaye ko adafise ingufu no munsi amenye yuko amabanga afise azohera ubasha afise azohera kaca hagapfa abana biwe n'abuzukuru bagasigara baragogwa bakangara kubera ibyakozwe n'umubyeyi.
Ishyirahamwe Arushuto risaba umugwi severe gukorana ubwitonzi ayo matohoza kuko kubera igikenye n'ububasha bwa bamwe bamwe mu bategetsi hari barondeye impapuro kandi atakuri bafise n'ubunyene. Tumukurikire.
Ego severe atanga icyo gikorwa. Severe irohura n'ibintu bitatu igomba kumenya tugomba twunganire yokorera ko izohora n'ibintu bitatu sentebe yawe nabyo izohora n'ikindi kandi na senayidasanzwe yari yaje kwa amatatu gutatura matati y'amatonani matungo yahuye nabyo nibintu bitatu usanga abantu bize ibyabene igihugu n'amatongo y'abene igihugu uno munsi namazu bayivye atari bakiyakoba kiyabamwo barayivye kubera abazi izo bihinduka bayivye umuntu n'impapuro gasanga baciye baramwishe cyane bamwishe bazimwatse batazimwatse batabwiye baratsubashe batazo kongana n'amatife n'impapuro z'amatongo z'amanyanga uno munsi seve igabe izokwakira abantu aje bitwa kubera yiza afite ububasha basanga niba byisinyira hakabero basanga mwene igihugu gitunga mutane nabura amatari w'icyo gihe na guverineri w'icyo gihe cyangwa umushyirangari w'icyo gihe cyangwa umukoroneri w'icyo gihe utwara ronde sima zisinyira bari bazinanye ni ibi uno munsi na hariho tuje duhagarara seve irohora nabyo yige neza ishyire kuri tere itohoze itaravye impapuro
Inzamba
makuru ajanye n'indero naho umuyobozi w'indero muri commune Nyazarake mu ntara ya Burunga kuri uyu wa mbere bwarafashe ingingo yo kugarukana ku ishuri abanyeshuri 18 bo ku ishuri gisumbuye gimukungu abo banyeshuri bakaba baheruka kwibukanwa bagirizwa gushaka kwiba ikibazo ubuyobozi bw'indero muri iyo komine ukaba bwasanze abo banyeshuri baguye umutego w'umwarimu atanga icigwa bashakamo ikibazo yoba yabasaba gutanga igiturire ngo bashobore kumenya mu cigwa ciwe n'inkuru ya Jean Georges Kibogora
Amakuru dukora muri komine ya Ndarak atumenyesha ko iyo ngingo yafatiwe mu nama yabereye kuri iryo shuri kuri uwa mbere bivugwa ko ubujejwe igisata cy'indero muri iyo komine yasiguriye abigisha ko abanyeshuri batawe mu makosa n'umurezi gushika n'ubu atawuzi irengero ryiwe ngo hasi hafatwe ingingo yo kubakura amanota 12 mu ndero bongere bahabwe ubusa mu cigwa bivugwa ko bashatse gutangira igiturire amakuru ava muri zone ya Mukungu avuga ko bamwe mu bigisha batashimijwe n'iyo ngingo ngo bakaba bashiye basaba ko batoshigwa mu cegeranyo cy'abafashe iyo ngingo kuko babona ko itere kubiri n'amategeko Umuyobozi w'indero mu ntara ya Burunga amenyesha ko iyo ngingo yafashwe iby'imfata kibanza mu kurindira ko umwigisha avugwa muri ayo makosa aboneka kugira ngo nawe yumvirizwe ubwa mbere abanyeshuri bari birukanywe iby'imfata kibanza ariko inama y'abarezi bo kuri iryo shuri yari yasabye ko bokwirukanwa burundu inyuma y'inama yari yabaye kuri iryo shuri ku munsi wa gatanu ikaba yari yahuje umuyobozi w'iryo shuri abigisha abanyeshuri birukanywe abavyeyi hamwe rero n'abaserukira ibisata by'indero muri zone no kumutumba bivugwa ko abo banyeshuri bari bemanze imbere y'abavyeyi ko amafaranga 130,000 bafatanywe ari bayasabwe n'umwigisha w'icyo cigwa uwo mwigisha ateko gutuma ayo mafaranga abanyeshuri kugira ngo asubiremo gukosora impapuro z'icigwa bita psychopedagogy kubatanze amafaranga akaba yarahunze amaze kumva ko byamenyekanye abavyeyi bakaba basaba ko yorondekwa vuba bwango hanyuma gashengezwa imbere y'ubutungane
urakoze Jean Georges Kibogora no ngaha kidusozera no makuru nkabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi bashimira n'abagenzanje umwe wese ubwite ciwe bamfashe kwatukaniriza mugire aho mwamwubaho yimanye no mu byanyu adakwanda